Ndikumana Edison numwe mu bana batwawe ku rugamba bakiri bato aturuka muri commune Mabayi yasubijwe mu buzima busanzwe ava mu muhari palipe UTFNL wagwanya leta avuga ko yagiye ku rugamba afite imyaka 15 asubizwa mu buzima busanzwe afite imyaka 17 arashima inge nabayeho agereranije n'ingene yari ku rugamba Ndikumana Edison ubu akora akazi ho gucungera inyubakwa z'amashirahamwe gardenage mu gifaransa kandi arabayeho
mbomaze kuvayo narabayo muza vuga ko maze kuva muzima bube zaragezeho ndiyongonganya nja muri vigile buniko akazi nkora mbo ego mvayo nungu ukuntu mbona ubu akarusho kare uko nkiriyo nari muzima bube yakongwa ndabona ko vraiment nisaba nta ngorane turabanye neza n'abanyagihugu
hari n'Imana Gaston nawe twamusanze ku ishuri ryisumbuye ry'abigenga riri ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke ari nahavuka yiga mu mwaka w'13 yari yagiye ku rugamba afite imyaka 17 yiga mu mwaka w'8 ubu arashinga intahe ko yari yataye umwanya kuko ataciye akwiye ku rugamba asaba urwaruka rukiri ruto kudahendwa
ubuzima bw'ishuri je mbona bwifashe neza kuko kuva ico gihe n'ubu ndi cari ku ishuri niga neza ntangorane nawe ntoyi ifise kandi urabona yuko ngomba mpeze humanité générale ndindire bikunze nje kuri kaminuza bo ico no basaba abo twari kumwe muri ico gihe batarose amahigwe no basaba yuko vraiment boreka ibintu vy'amarigara bakaja mu bikorwa vy'iterambere bakikenura bakiteza imbere eje imbere hakazoba heza kuri bo
eka no mu mashira hamwe yabasubijwe mu buzima busanzwe aho umuntu araci bitoke babona ko atagwaruka rwuja mu byo baciyemwo Saimana Deo arongoye abasubijwe mu buzima busanzwe mu rugombo avuga ko bama hafi yugwaruka baruha impanuro kugira ntiruhendwe
twebwe iyo duhuriye ku bikogwa tubahanura kumenyera gukoresha amaboko kumenyera gutungwa n'amaboko Imana yabahaye n'ubwenge umuntu mbere yo kwirinda abo bose boza bagomba gufatira ku bukene cyangwa ku bibazo bafise kugira ngo basubize mu ntambara ni muri iyo ntumbero yo tubama hafi biciye mu ishirahamwe turongoye turabahanura tukabereka ko kahise egategura kazoza
na musitanteri wa komine Rugombo yunganira abarongoye abahoze ku rugamba ubu basubijwe mu buzima busanzwe Kaderi Beatrice asaba urwaruka kutumviriza abaruta mu manga kuko ataco ruheza ngo rwunguke
nta mwana yokumva uwuje amubwira ibintu nk'ibyo ngo avyumve nivyo gutera ivyatsi ko bibatesha intumbero kabatesha amashure bikabatesha ibindi bikorwa bokoze byo kwiteza imbere no gutegura kazoza kabo si vyiza rero ko babijamwo impanuro nk'izo nizo twubaha kandi nizo twakomeje dutanga abantu twarabagiyemo turabagirisha inama muri rusangi bakumva neza ko intambara atari nziza mu myaka yaheze twarayibonye ntishobora gusubira kutugarukamo
kwigenekereza ya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka 2016 rishitse muri kino gihe mu Burundi havugwa abitwaje ibigwanisho mu muhari Libe Jeune uharanira gateka k'abana mu Burundi barafise ubwoba ko ugaruka rw'abarundi rushobora gusubira gukoreshwa mu ntambara bafatiye ku bihe vya politiki Burundi burimwo ivyo bivugwa na Celestin Ndayisaba ahagarariye vy'imfata kibanza ishira hamwe Libe Jeune
ico twashaka kuvuga gikomeye nuko twashaka kubanza gushimira leta z'umwe za Amerika kuko zabishikirijeje biko mu gihugu cy'u Rwanda abana mu bari mu kambi y'impunzi basanzwe bariko barategurwa mu bikorwa by'intambara nino bikagaragara yuko abana abanyepolitike babafashe nk'abagwanyi bakabashe mu bikorwa by'intambara nubwo babukomeye cyane gose kubera nk'ishami Libe Jeune turamaze igihe tubibona yuko ubonye mu bikorwa by'intambara n'ubu hagaragaramo abana cyane
igiki musaba none kwaba uruhande rucangiruriya rufise uruhara muri ivyo bintu
twebwe icyo dusaba kinini nuko umuntu wese azi yuko ariko arakoresha abana mu bikorwa by'intambara twashaka kumwibutsa yuko ibikorwa nk'ivyo bihanwa n'amategeko
ishami rya UNICEF ryitaho abana ku isi ku rubuga ngo rukana bumenye rwatangaje muri 2006 ko abana b'Abarundi basubijwe mu buzima busanzwe bagera ku 3,300 aho ni nyuma yaho umuhari paraprote FNL utereye igikumu na leta y'u Burundi ku masezerano Burundi yo guhagarika intambara mu cibitoki ca Rugombo Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.